Eri Nesbi d'Amèric. Ijwi d'Amèrica rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwamuse nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kuwa kane itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018. Muri kumwe na Fide Niyongabo.
Ubuyobozi cyo tubusaba twumva ko babwira abashyikirana ntibura natwe tukaba tugenderana nk'uko nabo baza tukajya tujya guhaha nk'uko nabo baza baduhahamo.
Gisubizo kiri hagati y'abaperezida babiri aho twebwe abato bato nta kibazo cyacu.
Uyu n'umunyarwanda hamwe n'umurundi baba mu mihana iri ku rubibe ibihugu byabo bisangiye bavuga ku migenderanire y'u Burundi n'u Rwanda bifuza kwisubira kunaguka kugira babandanye bahanahana ibidandazwa nk'uko byahora. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye kukamo ku Barundi bose bageze gutora ku gutangura kuja kwiyandikisha kuva kuri uno munsi wa kane kugira baze bitaba amatora y'ibwirizwa shingiro umugambi wo gusaba imfashanyo ku isi zo kwitaho imbunzi z'abarundi batunganijwe n'ishyirahamwe hashtag no kubiganiro Perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma yongeye kugirana icyegera cya Perezida Cyril Ramaphosa uyagaruka ko mu kanya gatoya. Ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Baramutse Aloys, umwanya ni wawe.
Bakoze Fide, ejo ku munsi wa gatatu bimukira baharurwa mu majana barakoze imyerekano imbere ya ambasade y'u Rwanda mu gihugu cya Israeli yo kwiyamiriza ingingo ya Israeli yo kwirukana impunzi z'abanyafurika bari muri ico gihugu. Amakuru dukesha ibimenyesha makuru bitandukanye byandikirwa mu gihugu cya Israeli avuga ko bamwe mu bimukira bari bitwaje ivyapa byanditse ko amajambo ashira mu majwi u Rwanda no kurusaba kutemera kwakira abo bimukira. Umunya Eritrea w'imyaka 29 azwi ku izina rya Thomas igihe cy'amezi amezi 11 afungiwe ahitwa Holote muri cyo gihugu cya Israel nyene yasabye leta y'u Rwanda kudatera umukono ku masezerano na leta ya Israel yo kwakira izo mpunzi. Yagize ati aho kurungikwa mu Rwanda nzokwemera kuguma mwibohero. U Rwanda rubandanya guhakana ko rwasinyanye amasezerano y'ibanga na Israel yo kwakira bimukira b'abanyafurika. Iyi myerekano kuri za ambasade z'u Rwanda yo gusaba ko ico gihugu kitokwakira bimukira yari itekanijwe ejo nyine mu bindi bisagara birenga 15 ku migabane y'u Buraya, Aziya, Amerika ya ruguru. Imigambwe 10 itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Chad yari yashigikiye akamo k'amasendika yasaba imyerekano yarahagaritswe ikiringo cy'amezi 2 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu no kugumura abanyagihugu. Iyo ngingo yafashwe ejo ku munsi wa gatatu n'umushikira nganji w'umutekano muri ico gihugu cya Chad Ahmad Mahamate Bashir. Kuri wa kane rero amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki muri Chad ashigikiwe n'abahurikiye mu masendika hamwe na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bategekanya kugira urugendo rw'amahoro ku murwa mukuru Njamena, urugendo bitiriye umunsi wa kane wo kugaragaza akababaro. Twabamenyesha ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere guheze amasendika muri icyo gihugu yari yafashe ingingo yo guhagarika akazi ku bakozi ba leta ku ngingo yafashwe na leta yo kugabanya imishahara y'abakozi no kongereza amatagisi atozwa ku mishahara yabo. Icegera cy'umukuru w'igihugu muri leta zumwe za Amerika Mike Pence yashikirije jo kwa gatatu ari i Tokyo mu gihugu cy'u Buyapani kw'igihugu ciwe leta zumwe za Amerika kiteguye gushira ahabona ibihano bikomeye mu by'ubutunzi bitari bwigere bifatirwa igihugu cya Korea ya ruguru. Pence yongeye avuga ko Washington igiye kongereza ingufu mu kuremera Korea ya ruguru ngo ivavanure na programa yayo yo kubandanya ikora ibirwanisho ruho nyanganda. Pence ariko ntiyatomoye ivyo bihano bishasha Amerika igiye gufatira Korea ya ruguru mu mwaka uheze Washington ibicishije mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yarafatiye Korea ya ruguru ibihano by'ubutunzi inshuro zitatu zikurikirana tukivuga kuri Amerika kandi umunsi umwe imbere yuko ibikorwa bya leta byongera guhagarara muri iki gihugu cya leta zumwe za Amerika idongozi z'abasenateri ejo kuwa gatatu zarumvikanye guha leta amafaranga izokoresha mu myaka ibiri ariko baba barabangira ku kibazo batarumvikana ko cerekeye abimukira ayo mafaranga arimo ayongerejwe ayakoreshwa mu gisirikare hamwe n'imigambi yo gufasha abanyagihugu ashika ku miliyaridi amajana 3 z'amadolari y'abanyamerika mu kiringo cy'imyaka ibiri abo barongo yabandi mu basenateri bariko birukana umwanya aho amahera yari yabaye arahabwa leta aherana n'uyu munsi wa kane nyene ku isaha zitandatu z'ijoro naho bumvikanye rero kuri amafaranga leta ishobora kuzohura n'ingorane nkizi mu mezi atari make ari imbere ishyirahamwe mpuzamakungu gishinze gubuza igwiranira ry'ibigwanisho by'ubumara oyi ase mufunyafunyo cyatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko ririko ririga ku birego bigaragara biheruka gushikirizwa ko leta ya Syria murambabarira yakoresheje ibirwanisho by'ubumara ku banyagihugu bayo mu ndwi ziheze leta ya Bashar al-Assad yarezwe ko yagavye ibitero ikoresheje ibirwanisho by'ubumara ku bayirwanya bari mu karere ka Guta ni hafi y'umurwa mukuru Damas muri icyo gihugu cya Syria.
Turagushimiye Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika I Washington DC numanya makuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu atera kama Barundi bose bageze gutora gutangura kuja kwiyandikisha kuva kuri wa kane kugira baze bitabe amatora y'ibwizwa shingiro yabishikirije cyo kwa gatatu mu nama n'abaserukira abandi muri commune Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura aho yari yagiye kubasigurira ingingo zo mwibwirizwa shingiro zahinyanyuwe Umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Evariste Nzikobanyanka yaduteguriye iyi nkuru.
Muri iyo nama yo gusigurirwa ibyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, abaserukira abandi muri komine Ntahangwa bafise ibyo bashima n'ibyo banegura nk'abakenyezi bashima kw'iryo bwirizwa shingiro ribaha ibibanza biboneka mu nzego zitandukanye ariko banegura ingene hari bamwe nk'abashinga amateka baguma ku ntonde ibiringo byinshi Jean d'Arc Ngendakumana ahagarariye ishyirahamwe Onerope Burundi mu gisagara cya Bujumbura
ubu rero umukenyezi w'umurundi kaza hari guhera kubigeme b'abakobwa b'imyaka 16 murahamagawe ntimuzoreke kuja imbere ngo ntibabashize imbere ntimuzikumire itegeko mwayumvise babagarukiye mugende mu mihana no kuri barandi barera abana abayaya uyu munsi mu baronderi yo bari nabo bagende kwiyandikisha bazosikirwa ntimubashire inyuma kigira kabiri nashikiriza naho ngo atakizohinduka nyabuna muraze murahindura uko abanyagihugu babatuma muri iyi migambwe mbega ni kuki batavuga ngo ibiringo bizogenda ukuno ugasanga wabaye umushinga amateka muri 2005 yabaye umushinga amateka muri 2010 yabaye umushinga amateka muri none ubandi bazoguraga koti ryari
umunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwari yo hagati mu gihugu yishuye ico bivako agasaba abarongoye imigambwe gukosora ibijanye n'intonde z'abitoza
iki kibazo rero n'Imana ntiyasukira imigambwe bari hano ni bacumve izo ibanye no mugambwe utegura intonde z'abitoza uwo mugambwe rero ugira kazi kamwe kakazokwa ko gatogwa uzohagusanga abanywanyi barashavuye bate bakagikora bose batiga kwatambe byari ugawe tugenda hanze kuko muri demokarasi abanywanyi bafite uburenganzira bwo guhindura umunyapolitika tubwengereye yuza araraba bakaza barasanga ikaya niko ndabyiyumviye nkuko babivuze kubera ntazohagasanga abanywanyi biwe barashabwiye cyane bakaseza kurondera ahandi.
Iyo nama n'abavuka ko mine banahangwa ubushikiranganji bujeje intwaro yo hagati bwayitunganije buca kuri uwa kane hatangura igikorwa gihambaye mu bijanye n'amatora. Icyo nacyo nico kwandika abazoyitaba. Tenesio Ntayiraja atera kamo wowe wese afite imyaka yo gutora kwitaba iryo yandiko.
Aha rero kubera icyo gikorwa gidasanzwe kandi gihambaye ubushikiranganji biri hagati mu gihugu igihugu burateye akamo abarundi bose gusigukana n'iyonka ku myaka yose kuva ku myaka 16 kuduga kubera ko urupapuro rwiyandikishije ko yakarata izonakora mbere n'amashuri y'2020 biyandikishe atanu mwavuyemo kugira ngo twitabe icyo gikorwa duhamagarirwa n'iryo shingiro kandi cyerekana ubwigenge bw'igihugu kuko umuntu wese afite uburenganzira bwo kwitorera amategeko cyangwa gutora abamurongoye.
Uwo yaserukiye ubwo bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu muri iyo nama n'abaserukira abandi muri komine Ntahangwa yagize n'icyo avuze ku bijanye n'itangwa ry'amakaranga muntu. Ni mu gihe hari abanyamigambwe bidogera bamwe muri ba musitanteri ko bakoresha ka mwana wa mama mu gutanga ikarata karanga muntu. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu asaba ababikora uko kubiheba.
Twarabaze kumva icyo kibazo na sharashari mu banye politike babishikirije igihe twari ko turasangira ibyahinyanyuwe mu y'intego y'ibyizwa shingiro bavuga ko hariho indogozi zimwe zimwe turoheza bene gihugu. Ubushikiranganji tuvugira baramaze gutanga amateka akwiye ku bajeje intwaro bababura amatari cyangwa ba musanteri kugira ngo borohereze uwo muntu wese akeneye karanga muntu kuko uri uburenganzira bwiwe kandi atandi mafaranga cyangwa ibindi bishobora kumusaba kuko igiciro cyacu kibisanzwe kizwi kucubahiriza kugira ngo ubwo burenganzira bwe igihugu afite aburonke atangorane maze aze yitaba amatora atanga ifasha na kimwe.
Kwigisha ego canke oya ku bijanye n'amatora y'ibwirizwa shingiro ntiharagera nk'uko Tenesio Ntayiraja yabwijwe rya Amerika avuga ko abanyepolitike bazohabwa ikiringo cyo kubikora kuzo birenga ko azuhanwa hisunzwe amategeko. Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Mubandanya kumviriza ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ryatanguye umugambi wo gusaba imfashanyo ku isi zo kwitaho impunzi z'abarundi. Iryo shyirahamwe rivuga ko rikeneye amafaranga arenga imiliyoni 391 z'amadolari y'abanyamerika kugira rishobore kwitaho impunzi zirenga 430,000 muri uyu mwaka w'2018. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Mu itangazo ryo shyirahamwe gitaye impunzi HCR ryashize habona rivuga ko atagikozwe vuba n'amakungu ikibazo c'impunzi z'abarundi gishobora kwibagirwa burundu. Iryo shyirahamwe rihamagarira abagiraneza bose kongereza inguvu muri ico gisata co kwitaye impunzi z'abarundi zahungiye cane cane mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Rivuga ko uko izo mpunzi zibayeho ubu bitubahirije amategeko mpuzamakungu kubera ubukene bw'uburyo. Ariko kandi iryo shyirahamwe risaba abafise cyo boterera bose gufasha kugira ngo bikunze izo mpunzi zitahuke mu gihugu c'amavukiro. Byemeza ko muri umwaka w'2018 gusa hakenewe amafaranga arenga 391,000 z'amadolari ya Amerika na yarenga miliyaridi 1,000,000 y'amarundi. Ayo nayo fasha impunzi zirenga 430,000. Icyo gisata cya ONU kimenyesha ko ubu gifise uburyo butarenga ibice 21% gusa vyayakenewe. Ibice birenga 85% vy'izo mpunzi baba mu makambi y'impunzi. HCR ivuga ko kubera uburyo buke imfungurwa zagabanijwe kububakira amazu akomeye vyarahagaze hamwe hamwe, abanyeshuri ni benshi, amashuri nayo ni make, hamere no kwitaho rero amagara yabo ngo bicumbagira. Uwo mugambi wo gusaba imfashanyo ugamije guha impunzi ibyo zikeneye byose mu buzima bwabo bwa minsi yose hako ziba nk'ibicibwa canke abahabwa udukorotse nk'uko iryo shyirahamwe ribitanga. Kuva mu mwaka w'2015 abarundi barenga 400,000 barahunze kubera umutekano muke niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu nk'uko iryo shyirahamwe ribandanya ribivuga. Muri uwo mwaka w'2018 HCR rivuga ko giteze ko impunzi zongerekana gushika ku 500,000. Muri abo rimenyesha ko harimwo abahunga ivya politike n'abahunga inzara, abenshi batumbera ibihugu bihana urubibe n'u Burundi gusaba ubuhungiro. Igihugu ca Tanzania nico cakiriye benshi muri abo abarenga 250,000, hagakurikira u Rwanda kwakiriye abarenga 189,000, 144 nabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe mu Buganda hari ibihumbi 40 hakiyongera ko n'abandi bake bake bari muri Kenya, Zambia, Mozambique, Malawi hamwe na Afrika y'Epfo. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2017 impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 61 barahungutse, abenshi bavuye muri Tanzania mu ikambi ya Nduta. Naho biruko HCR ivuga ko hari n'abandi bagumye bahunga ariko ku rugero ruto. Mu mpera z'umwaka uheze nyene intumwa yari yaserukiye leta y'u Burundi mu biganiro bihuza abarundi yarusha Teras na Iraja wo mu bushikiranganje bw'intoragati mu gihugu yahamagariye n'abasigaye inyuma gutahuka.
Ariko nabwo gutera kamu n'abandi bose bari mu Rwanda, mu Buganda, Tanzania n'ahandi, nabo nyene ko turi ntambwe kugira ngo bashishikare gutaha kuko hari amahoro n'umutekano, baze turime twahirwa cyacu no kwitwa bahumuje. Ariko tugasaba kandi n'ibihugu bimwe byo mu karere ko byaborohereza, mu Rwanda ntibaborohereza, batumvisha kuri kuko ushatse gutaha taje mu kinyegero biheza bikamugora gushika mu kwezi kwimwe twatumaze kwa pia bashika amajana atatu bavuye imahama mugabo baza batorose kugira uyimenye aca kwereka kije ku kashere iyo yaramuhaye umva ko ari kibazo niba rese uko amaze kumutaka ngo aratomoye iyo umuntu yahunze hanyuma agashaka gutaha no burenganzira bwiwe yihuta
umutekano wabo muri tegeko.
Hamaze kuza barenga 200 nta numwe bidonga murakoze.
Zimwe muri zo mpunzi zihamagarirwa gutahuka twavuganye ziri mu makambi y'impunzi muri Tanzania zabwije ujya Amerika kuko zitaratekanirwa kugira ngo zihunguke.
Uhunguka ni ugushaka k'umuntu yeki na harene dusaba no kugabe na mbese ukumva kidugu kiratekanye hanyuma bakatwemerera yuko umuhashike mu gihugu nicyo yari mwo kazo bishikiramwo. Hariho nk'abantu turi kumenya rugusuba turetse ku nyigisho y'u Burundi ubwo ufite icyo kintu bakora nyine bashobora kujya gushikiramwo
urebye kujya kubona abantu baguma banyururwa hirya no hino uko kuntu wewe bakwiyumviye baba bakwishe wewe bakwiyumviye batani iterambere na rimwe ushobora kubakora ahantu urumva nyatahadiswe gice nibyo uno muhiti gagaze kuko ni wo wunguka atana kimwe uzokora.
Naser ivuga ko ataragira ko ihimiriza impunzi gutahuka ariko ko ubushatse gutaha ku bushake bwiwe rimworohereza. Ni naho iryo shyirahamwe rifatira mu gusaba ibihugu bibanye by'u Burundi kudasubiza inyuma impunzi yovyitura isaba ubuhungiro. Pierre Clavier n'inkuru yarusha ku bwijo rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abanyarwanda n'abarundi bari basanzwe bahanahana ibidandazwa mu mwidegemvyo bikaba bitagishoboka, babandanya gusaba ubutegetsi bw'impande zombi kugira icyo bukoze mu ntumbero yuko imigenderanire yosubira kuba myiza. Ni mu gihe hagiye kurangira imyaka itatu ibihugu byombi bidacana uwaka kubera impamvu zishingiye kuri politiki. Mugenzi wacu Eric Bagire w'ubusa yagiye ku mupaka muto wa Manyoni uhuza abarundi bo mu ntara ya Ngozi n'abanyarwanda bo mu karere ka Gisagara mu ntara yo mu Manuko araba uko imigenderanire yifashe.
Imyaka itatu igiye kwirenga ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi bireba na yingwe. Ibi byateye itose kara ry'ubuhahirane n'imigenderanire ku bihugu byombi. Ubucuruzi kuri ibi bihugu bwarahagaze, byatumye imipaka mito mito abaturage b'ibihugu byombi bakundaga kunyura nk'iyibusamu izani ihagaze. Ijwi rya Amerika yongeye kureba imigenderanire ku batuye umurenge wa Nyanza mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, ahari isoko rya Nyaruteja ryakunze guhuza Abanyarwanda n'Abarundi cyane abo mu ntara ya Ngozi mu bihe bitandukanye. Kuri ubu rujya n'uruza ntirugishoboka, ni igihombo ku mpande zombi duhereye ku Banyarwanda.
Ikintu byaduhombejeho hari igihe umuntu yakenera nk'utuntu kwa makeya akagera akatugura hakurya. Umwenda urabona ko ino bamaze gucaho imyenda ya sekeni.
Uravuga caguwa?
Ijya caguwa. Ariko nashobora kujya hakurya hariya nkabona nk'ipantaro yo kwambara nkayikorana, icyo gihe bikanyorohereza.
Abarundi nabo bavuga ko bahombye byinshi.
Twebwe icyo twahombye urabona barashobora nk'ibintu, bajana nk'impene, ariko ubu nta mpene bakinizana kubera bumva bahukaye. Shanti bakazana nyine ibiribwa ntibikiyiza. Twarahombye rero nyine ubu duca tugura ibintu bihenze iwacu.
Tunarahombye. Urabona nk'ubu uyu mukuru ndihisha. Ariko yaba twagenderaniye manigira ku mudogi.
Amakuru twamenye nuko kugeza ubu nta munyarwanda upfa kwinjira mu Burundi aciye ku byambo bito bito bari basanzwe bakoresha. Gusa hari abarundi bo baza mu Rwanda nk'abijwi rya Amerika yabonye baremye isoko rya Nyaruteja baraza babundabunda.
Nanyine nyine binashoboye banguriye neza nyine sinidog.
Bari bashoboye iki uyu munsi?
Cyose bagatoje.
Eh. Bari bashoboye iki?
Cyene nashoboye gace.
None kugira ngo muvi Burundi mugere i Rwanda bibasaba iki?
Byatugora nyine.
Bibagora gute dusobanurire?
Tuli nyine badufatanye ni bazinyine hada ibashinyine. Badufata ngo Rwanda ni muharehe kujya mu Rwanda. Ya tuzanye n'atunye n'afara nyine inda tukagenda.
Twebwe nyine turaza ahora ni bonera kure kabwira ati ndiko ndakubinda kumaho ni mundeke ndandanye bagira ikibasigiye bakakureka.
Ijwi rya Amerika yageze kuri kimwe mu byambo bito bito byo mu murenge wa Nyanza bihuza u Rwanda n'u Burundi ngozi. Ku ruhande rw'u Rwanda bashyizeho uburinzi. Ku cyambu cya Manyoni twahasanze abagabo babiri bo mu mutwe w'inkera gutabara batubwiye ko baharinda umutekano mu buryo buhoraho. Birinze kutubwira buri kimwe mu masaha ya saa tatu n'igice z'igitondo bateguraga amafunguro bashaka inkwi zo gutekesha.
Niba mwahageze mwabonye ko tubafite abakozi bandika mu gitabo uwinjiye icyo yinjije n'igihe ari busubireyo, hanyuma rero tukabaha tujeto, utwo tujeto rero nitwo bakoresha basubirayo, tukaza kumenya ko abinjiye ari nabo batambutse. Ni ukuvuga ngo tumuha kajeto akahasiga ibyangombwa n'irangamuntu, noneho yaza gutaha akayifata agataha, bityo tugakurikirana mu bijyanye n'umutekano ko nta kindi.
Uwo ni Bwana Jean Damascene Irenzaho, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyanza ku Gisagara, aragaruka ku cyo bakorera Abarundi bashaka kwinjira mu Rwanda. Itoze karariye imigenderanire ku bihugu byombi ribabaje benshi. Nk'uyu wanyaruteja wemeza ko yakeshaga maramuko ku bucuruzi bw'ibigori yaranguraga mu Burundi.
Ibori twahagendaga bese giye nka cyane nakundaga kugirangura ibigori mbere. Noneho nka yanotse ibigori komba uraho hepfo mu turutse. Niho kubaka iyi nzu nibyo byanafashije. Urumva ko nakoraga ikintu gituma nibeshaho. Urumva ko kwahaho mbere ikintu kiri cyane nk'uko kagere ku mupaka.
Abaturage b'ibihugu byombi bifuza ko habaho ubwumvikane imigenderanire ikongera gusubira uko yahoze. Abanyarwanda bati
ubuyobozi cyo tubusaba twumva ko bagira abashikirana, nibura natwe tukaje tugenderana nk'uko nabo baza tukajya tujya guhaha nk'uko nabo baza baduhahamo, numva ari byo byaba byiza.
Hari abana bacu hari uwifuza ko u Rwanda rwagumya rufunze gutyo.
Abarundi nabo bati
undihisha mabo yaba twatemerana nagenda ku mudoki mukuza ndihisha n'umutaha ndihisha.
Ikindi nyene nk'ubu n'amahero urabona iwacu yaciye aja hasi gose, ntubagenderane inkeka yose yongera akaronka agaciro.
Ku byifuzo by'abaturage b'impande zombi Bwana Renzaho uyobora umurenge wa Nyanza na bati
nagira ngo wende ikibazo kikomeye ijwi rya Amerika n'impuzamahanga nta kibazo Abarundi cyane kuturusha, kuko twebwe nta kibazo twe dufite. Ngira ngo niba mwabibonye nta muntu dufite ikibazo rwose waje muri izo nzira wenda gati iyo ngiye kuza mu Rwanda iwanyu birampenda munca amafaranga mwarabutuza kuza.
Umunyamabanga nshingwa w'ikorwa w'umurenge wa Nyanza ku Gisagara yahamirije ijwi rya Amerika ko kugeza ubu Abarundi bemereye kwambuka mu Rwanda nta nkomyi, gusa yemeje ko ku mpamvu z'umutekano abanyarwanda batambuka i Burundi. Bwana Renzaho yemera ko kugeza ubu kandi kuba hari umwuka utifashe neza ku bihugu byombi byabangamiye imigenderanire n'ubuhahirane.
Byabangamiye ubuhahirane n'imigenderanire muri rusange, urabona Abarundi n'Abanyarwanda uko duturanye, duturanye nk'abavandimwe, duturanye nk'abafite imiryango hakurya no hakuno, ku buryo ubona mu by'ukuri ntabwo bavuga yuko bitayihungabanyije, kuko ntabwo iyo urujya n'uruza rutoroshye kugenda kuyo agenda kose birumvikana yuko ikibazo cyo kiba kirimo.
Abacururiza mu isoko rya Nyaruteja nabo baravuga ko ibintu byarushijeho kuba bibi.
Byaraduhombeje ibintu byavaga i Burundi bakabizana nino bakakora ibintu, nawe nta bintu bikiva i Burundi ngo birazine.
Mu bicuruzwa u Rwanda rwoherezaga mu Burundi ibintu bitaraba nabi birimo amata, ibirayi, ibishyimbo n'ibindi, u Burundi nabwo rwoherezaga mu Rwanda ibiribwa birimo n'imbuto. Imibano y'u Rwanda n'u Burundi yatangiye gutosekara cyane mu ntangiriro za 2015 ubwo imidugararo ishingiye kuri politiki mu Burundi yaduka bamwe barwanya indi manda ya Perezida Pierre Nkurunziza. Ni ingingo Bujumbura ishinja Kigali kuyiba inyuma maze Kigali kayamaganira kure. Muri 2016 u Rwanda rwatangaje ko hagati ya 2014 2015 u Rwanda rwari rumaze gutakaza 40% by'ibicuruzwa rwoherezaga mu Burundi. 2016 kandi nibwo u Burundi bwahagaritse ubucuruzi n'u Rwanda. Birasa naho rubanda rugufi bazakomeza kuhababarira igihe cyose nta cyahinduka ku mibanire y'ibihugu byombi, kandi bo baravuga ko batazi iyo biva n'iyo bigana.
Igisubizo kiri hagati y'abaperezida babiri, naho twebwe abato bato nta kibazo cyacu.
Aka bagira ubusa ijwi rya Amerika Imanyoni ku Gisagara ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Perezida Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo yongeye kugirana ibiganiro n'icyegera cya Perezida Cyril Ramaphosa byatumye benshi bibaza ko yoba ari mu nzira zo gutanga imihoho. Ramaphosa yatowe kuyobora umugambi uri ku butegetsi ANC mu mpera z'umwaka urangiye, yasohoye itangazo rivuga ko bagiranye ibiganiro by'ingirakamaro kandi vyubaka na Perezida Zuma. Yavuze ko mu minsi itari ya kure bazoba bagejeje ku gihugu ivyavuye muri ivyo biganiro. Mugenzi wacu Eddie Gwema yavuganye n'umunyarwanda Joseph Twahirwa amaze igihe muri Afrika y'Epfo, akaba ba mu gisagara cya Cape Town, yatanguye amubaza inkomoko y'ibibazo Zuma abandanya guhura navyo.
Iyo witegereje neza usanga ikibazo ari urusobe, ntabwo cyoroshye na gato, gifite amapfundo menshi. Urabona Perezida Mbeki wariho mbere umwe Zuma yasimbuye niba mwibuka neza muribuka ko ishaka rye ANC ryamuhamagaye akavaho atarangije ten ibyo byatumye agenda nipfunwe ku buryo niba wibuka neza nawe yari yarashatse kwirukana Jacob Zuma wari umwunganiye ari vice president hanyuma ubugombeki yaragiye ariko mu kugenda kwe yagiye akubita agatoki kandi nkabankeka ko ari mu bantu nawe bagiye barya runono uriya Jacob Zuma avuga ati nange nza azazo nk'uko navuyeho ubwo rero umuntu yagukurikira ntabura kubona amakosa rero nk'umuntu wabaye president w'igihugu afite abantu benshi akorana nabo afite abantu bamwemera bafatanyije rero bagiye babona amakosa kandi kuko amakosa arahari fundo rya kabiri urabona uriya muryango witwa BRICS hari China hari Russia hakaba na South Africa na India bashyizeho umuryango nyine wo kwiteza imbere hanyuma bagerageza no gushyiraho banki iyo banki ukabona ko ihangayikishije abantu bagendera kuri Banki Mondiale na IMF abo rero nabo bo kuri yo block ya IMF na Banki Mondiale biriya bihugu bya West byakaje umurego mu kurwanya ibyo bihugu mvuze fundo rya gatatu ni ruswa yagaragajwe n'uriya mudamu Madonsela wari ushinzwe public interest hanyuma uwo Madonsela yakoze raporo avuga ko habaye icyo bise state capture ni ukuvuga ko igihugu mbese cyaguzwe cyangwa se cyafashwe bakavuga ko bariya abahinde b'abacuruzi b'abanyemari bitwa ba Guptas ko bakoranje mbese ruswa yabo igiye kurinda muri iki gihugu ndetse berekana ko nta muntu ubona umwanya mu butegetsi bw'igihugu atabanje kubanyura
ikigaragara nuko hagati mwishyaka barimo kugerageza ko Jacob Zuma yavaho yeguye ibyo biganiro birakomeje hagati ye ndetse na perezida w'ishyaka ANC Cyril Ramaphosa ibyo biganiro murabona hari icyo bizageraho ku buryo yakwegura ku giti cye igihugu kigakomeza nta kibazo kibaye
ndakeka bishoboka kuko burya ishyaka ryabo ni ishyaka ririmo abantu b'inararibonye ku buryo mbese urebye natwe abanyarwanda twari dukwiye kubigiraho bafite maturite politiki ndakeka ko rero uko bigaragara ko bagiye kubona igisubizo vuba ahangaha byaba ari ukumvisha Jacob Zuma kwegura ntihabe umuvu w'amaraso utemba yaba se ari ukumubwira ati ugumyeho gatoya uretse ko ntabikeka ariko uko bigaragara igisubizo kiri hafi kuboneka
abantu bakwibaza ko n'ubusanzwe yari ari muri manda ye ya nyuma kuki batategereza akayisoza
fondo nakubwiye nyine hari rezakiteri hari abantu nakwita rezakiteri prinsipo nyine basa nk'abari kwenyegeza umuriro abo bantu rero biragaragara ko bafite imbaraga nyinshi bafite imbaraga bashyizemo amafaranga bashyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo Jacob Zuma atazarangiza manda nawe uburyo bitaboneka nibyo byinshi kandi nibyo bihindura ibintu cyane
hanyuma se ubona ari ingaruka bizagira ku ishyaka riri ku butegetsi ANC mu matora y'umukuru w'igihugu ataha
byanga byakunda bizagira ingaruka nuko andi mashyaka ashobora kwihuriraho akavuga ati biragaragara ko mwari mwarimitse umuntu wazanye ruswa mu gihugu ibintu byageze wa Ndabaga none muri kampeni bakavuga ati rwose nyamuna ANC muyiveho nta kishoboye nta kintu kizimiza tugeza ibintu nk'ibyo nyine cyangwa se takabishobora kuzabona amajwi menshi kubera nabo bavuga bati dore mwavugaga ko twanze kuvanaho Zuma none twamuvanyeho bigaragara ko twe rwose dushaka ko igihugu gitera imbere bakumvisha abaturage ko rwose rikiri ishyaka rikomeye ryo kwizera
Joseph Twahirwa umunyarwanda utuye mu gihugu cya Afrika y'Epfo ukabukurikiranira hafi politike y'icyo gihugu ndagushimiye cyane kubw'akanyu ha Radio rya Amerika
murakoze cyane
njuti mwarimo duteza amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mutangwe mu biganiro byacu bikurikira.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.